ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwireho neza inshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu Rwanda abakora mu nzego z'ubuzima bahangayikishijwe nuko abandura COVID-19 bashobora kwiyongera mu gihe abaturarwanda bakomeza kudohoka ku ngamba zo kwirinda.
Impungenge zirahari kugira ngo abantu bishime, bizihirwe niyo nsinzi, ariko bagumye hamwe babizirikane ku mutima, byabaye nk'ibibarenga basa nk'abarenze ku ngamba zo gukumira COVID-19. Ibyo rero bishobora kutuzanira ingaruka, nabo bazabyibonera.
Uwo ni muganga Menelas Nkeshimana uri mu itsinda rishinzwe guhangana na COVID-19, byari nyuma y'uko abaturage bigabye mu mihanda ya Kigali bishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu mu mukino wayihuje na Togo. Hagataho impunzi z'abarundi zigera kuri 760 zasubiye iwabo zivuye mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nuka ya bisi yahitanye abantu 53 mu gihugu cya Kameruni. Guverinoma ya Perezida Joe Biden iratangaza ko igiye gusuzuma neza ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye bamwe mu bayobozi b'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Impanuka ya bisi yahitanye abantu 53 mu gihugu cya Kameruni. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo adufitiye inkuru irambuye.
Abo bantu kwari 53 bapfuye no munsi wa gatatu igihe bisi barimwo yasekana n'imodoka yari itwaye ibitoro muri Kameruni. Iyo mpanuka yabereye mu ntara iri mu burengero bw'igihugu yatumye izo modoka zose zakumucanwa, nk'uko bitangazwa na Buramatari waho Fonka Augustine. Amenyesha ko bapfuye muri iryo sanganya bahiye ku buryo badashobora kumenyekana. Abandi bantu 29 bakomeretse bikomeye. Iyo bisi yasekanye niyo modoka yari itwaye ibitoro igihe cy'isaha 9 n'igice zo mu ijoro ku munsi wa kabiri mu kibanza citwa Cliff of the Shang mu burengero bwa Cameroon. Aho hantu harakunda kubera impanuka kubera hari manga nyinshi n'ibarabara ritagororotse. Buramatari w'intara mu burengero bw'igihugu Fonka Augustine atangaza ko igipfungu gishobora kuba ari cyo cyatumye iyo sanganya riba. Itohoza rya mbere ryasanze iyo modoka yari itwaye ibitoro yari ifise ikibazo cy'amafure. Abantu 37 harimo abafasoni 10 n'abana 4 barapfuye mu gice cyo hagati muri Kameruni ku itariki 27 y'ukwezi kw'12 mu mwaka uheze, igihe bisi barimwo yasekana n'ikamyo itembagarira mu manga.
Guverinoma ya Perezida Joe Biden iratangaza ko igiye gusuzuma neza ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye bamwe mu bayobozi b'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI. Thomas Kamilindi adufitiye inkuru irambuye.
Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize nibwo wari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasinye iteka rishyiraho ibihano ku bayobozi bamwe na bamwe ba CPI barimo umushinjacyaha mukuru Fatou Bensouda n'imiryango yabo. Ibihano birimo kubima visa no gufatira imitungo bashobora kuba bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intandaro yabyo na nketi urukiko rwafunguye ku birego by'ibyaha by'intambara ingabo za Afghanistan, abatalibani cyangwa abasirikare bamwe na bamwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuba barakoze muri Afghanistan. Uyu munsi umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko guverinoma ya President Joe Biden igiye gusuzuma yitonze iby'ibi bihano kugira ngo irebe igishobora gukurikiraho, nubwo bwose hari byinshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika itumvikanaho na CPI. Asobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ko CPI yivugurura kugira ngo ibashe kuzuza neza inshingano zayo zo guhana no gukumira amahano y'ubwicanyi. Yongeyeho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kandi gufatanya na CPI rimwe na rimwe cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiri mu banyamuryango ba CPI.
Mu minsi iri imbere Israheli n'ikindi gihugu cy'Abarabu aricyo Sudani bazashyira umukono ku masezerano yo kugirana umubano hano i Washington DC. Fideli Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe iperereza wa Israel Eli Cohen uno munsi wa gatatu. Ndaca abategetsi ba Sudani canke abo mu buserukizi bwa Amerika muri Israel babivuze ko buno nyene. Leta y'igisivile ya Sudani yatangaje ko amasezerano y'imigenderanire na Israel azoja mu ngiro igihe azoba yemejwe n'urwego nshingamateka ko mu gihe cy'imfata kibanza gw'ico gihugu yamara urwo rwego ntirurashigwaho. Sudani yifatanije mu mwaka uheze na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain na Maroc mu gutera igikumu ku masezerano y'imigenderanire na Israel yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta nshasha ya Perezida Joe Biden yatangaje ko ishaka kubakira kuri ayo masezerano. Umushikiranganji ajejwe iperereza wa Israel Eli Cohen niwe yararongoye umugwi w'abaserukira icyo gihugu mu rugendo muri Sudani ku munsi wa mbere. Yabwiye televiziyon Inet ko baganiriye n'abategetsi ba Sudani imigambi yerekeye iterambere n'umutekano.
Inteko ishinga amategeko y'Uburusiya yatoye itegeko ryongerera igihe cy'imyaka itanu amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kugabanya intwaro za kirimbuzi yitwa START. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya basinye amasezerano START bwa mbere mu 1991 yagiye avugururwa kugera mu 2010 ubwo wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe Barack Obama n'uwari mugenzi we w'Uburusiya Dmitri Medvedev bashyize umukono ku masezerano START mashya. Aya masezerano ateganya ko nta gihugu na kimwe muri ibi bibiri kigomba gutunga intwaro kirimbuzi zirenze 1,550 na misile n'indege zirasa intwaro kirimbuzi zirenze 700. Ateganya kandi ko impande zombi zigomba gusura kenshi aho izi intwaro ziri kugira ngo barebe ko amasezerano yubahirizwa koko. Amasezerano START yagombaga kurangira kuwa gatanu w'icyumweru gitaha ku itariki ya gatanu y'ukwa kabiri kuza. Ejo abakuru b'ibihugu byombi Joe Biden na Vladimir Putin bayavuganyeho mu kiganiro cyabo cya mbere na mbere bagiranye kuri telefone. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress ntiyari ikeneye gutora irindi tegeko risubukura START. Cyari ikibazo ku ruhande rw'Uburusiya. Niyo mpamvu Inteko ishinga amategeko y'Uburusiya imitwe yombi yemeje byihutirwa kongerera START indi myaka itanu. President Vladimir Putin agomba gusinyira itegeko kugira ngo ritangire kubahirizwa. Nyuma yabyo ibihugu byombi bigomba guhanahana inyandiko za diplomasi zishimangira ko byemeye koko amasezerano. Aya masezerano START mashya niyo yonyine gusa asigaye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya kubirebana no kugabanya intwaro za kirimbuzi.
Barakoze Fidel Niyongabo na Thomas Kamilindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko imwumva ari Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje urubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com. Mukanya na amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abakora mu nzego z'ubuzima mu Rwanda baragaragaza impungenge ko abandura icyorezo COVID-19 bashobora kwiyongera mu gihe abaturarwanda bakomeza kudohoka ku ngamba zo kwirinda. Barazishingira ku byaraye bibaye nyuma y'aho u Rwanda rutsindiye Togo mu marushanwa ya cyane ari kubera mu gihugu cya Kameruni. Byateye abatari bake guhita birara mu mihanda bishimira intsinzi batitaye ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. I Kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Uku niko byari byifashe mu bice bitandukanye Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda ahagana saa tanu z'ijoro. Rubanda bishimiraga intsinzi y'ikipe y'igihugu Amavubi. ni mu marushanwa nyafurika huza abakinnyi bakini imbere mu bihugu byabo cyane. Aya marushanwa arabera mu gihugu cya Kameruni, aho u Rwanda rwatsinze Togo ibitego bitatu kuri bibiri rugahita rubona itike gukomeza muri kimwe cya kane cy'amarushanwa. Ibyishimo byinshi byateye abantu kwirara mu mihanda bavuza induru icyari guma mu rugo nk'ingamba yo guhangana n'icyorezo COVID-19 mu mujyi wa Kigali gihinduka guma mu muhanda. Byageze naho inzego z'umutekano zibura icyo zibikoraho, kuko ahubwo bamwe basabaga kubafungurira amastade bakarara babyina bishimira intsinzi. Ibyo guhana intera, kwambara udupfukamunwa n'ibindi byasaga n'ibitabareba. Kugeza no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hari abari bagifite amavunani, bakavuga ko ari intsinzi babonye batunguye bataherukaga kwishima.
Nge n'ubu navunitse tu ndi gucumbagira kubera gupfana. Ikintu twatwiteze sinjenge nyine n'abantu bose ni kimwe, kuko tuzi ko amavuba ari gutaye, kuko gutsinda nicyo twasabwaga. Urumva byari bigoranye,
byari bimeze nk'aho turangije umwaka. Kubera tukirangiza umwaka nawe twigize twishima bimeze gutyo, byari biteye ubwoba bishimye. Abanyerondo, abapolisi, abayobozi baraza bafite amanyenyeri badukura mu nzira, turanga turakomeza turishima.
Abishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu Amavubi bakavuga ko muri rusange batirengagije ko icyorezo COVID-19 gihari kandi cyane bagiraho ingaruka. Ku rundi ruhande, mu magambo yabo ngo ibyishimo birahenda kandi ntibaherukaga kwishima.
Ntabwo twirengagije gahunda za leta, ntabwo twirengaje kurwanya icyorezo, ahubwo ibyishimo birahenda. Natwe twishimye tutitaye ku bindi, turavuga ati kiba kibi ariko ibyishimo ntaho bijya, kuko twabibonye umunsi umwe, ejo dushobora kubibura ariko akanya kamwe tubonye tugomba kukabyaza umusaruro.
COVID ni indwara ihangayikishije isi ndetse no muri bihugu byacu bya Afurika. Hariho gutsinzi y'u Rwanda pesinge yo kubeshya nk'aho inyamirambo. Twibajije se wa mugandi COVID bamwe babona kiriho, abambaye ibituza bafanaga ubupfukamunwa ngo sinzi naho bahibuye, kuko ntabwo umuntu yavuze induru ive muri metero imwe igere muri metero wenda 50 yambaye agapfukamunwa.
Kubatagiye mu mihanda nabo bakurikiraniraga hafi byabaga, bakemeza ko koko uku kwirara mu mihanda kubabikoze byari bifite ishingiro. Bavuga ko ikipe yabo itakunze kugira amahirwe yo gutsinda kenshi bikababa.
Ni ikikwereka umubabaro bari bamaze igihe bafite, ku buryo ibyabaye byabatunguye bigatuma aho bari bari wabonye ko n'abari bambaye amayesuime n'abari bambaye uko mbeze umuntu yabyutse ajya kureba uriya mupira ni agahinda kamuvuyemo arasohoka ajya hanze, ndetse bamwumvaga ko banifuza bakavuga bati nidushaka mutujyane kuri stade turare muri stade nibura turuhuke ariko twumve twishimye.
Kubera ibyabaye bashingiye no ku mibare y'abandura icyorezo COVID-19 imaze iminsi izamuka cyane kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka, abashinzwe guhangana n'icyorezo COVID-19 bafite impungenge ko ubwandu bushobora kurushaho kwiyongera. Nibyo muganga Meneras Nkeshimana uri mu itsinda rishinzwe guhangana na COVID-19 yasobanuriye Ijwi rya Amerika.
Impungenge zirahari kuko aho kugira ngo abantu bishime bizihirwe niyo ntsinzi ariko bagumye hamwe babizirikane ku mutima, byabaye nk'ibibarenga basa nk'abarenze ku ngamba zo gukumira COVID-19. Ibyo rero bishobora kutuzanira ingaruka, nabo bazabyibonera. Ngira ngo biranababera isomo ko icyorezo hari byinshi gituma tutagombye kujyamo, kabone niyo byaba ari intsinzi zitunyuze cyangwa zidusaga umutima.
Muganga Meneras Nkeshimana kandi agasaba ko abishimira intsinzi muri ibi bihe n'abakora ibindi bitemewe bagombye mbere na mbere kuzirikana ingamba zo kwirinda iki cyorezo gikomeje kuyogoza abatuye isi.
Ese ejo cyangwa ejo bundi abo bishima ikipe y'Amavubi nitaho igasanga twarabashyinguye, ntacyo bizaba byaratanze. N'Amavubi kandi aramutse abonye ko intsinzi ishobora guhinduka ikibazo, nayo bishobora kuyafekta bikatuma na performance yabo ijya hasi, kuko mu bintu bya COVID nta muntu n'umwe uzirikana ingamba za COVID-19 ubushaka kuba impamvu yagusha mugenzi we. Nta ntsinzi ubundi yagombye guhinduka ikibazo. Ni byiza, turabyishimiye, ndetse bazakomeze batsinde, ariko uburyo tubyitwaramo buzatume twese turokoka iki cyorezo cya COVID-19.
Ibi biriho mu gihe imibare yatanzwe n'inzego z'ubuzima mu Rwanda kuri uyu wa kabiri ku banduye COVID-19 bashya bigaragara ko nta kindi gihe yigeze igaragara kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u Rwanda. Ku munsi umwe gusa habaruwe abantu 574 mu gihugu hose, mu mujyi wa Kigali honyine hari 440. Inzego z'ubuzima zigasobanura ko umujyi wa Kigali ufite umwihariko bitewe n'ubucucike bw'abawutuye. Basobanura kandi ku bwiyongere bw'imibare buri guterwa n'uko abaganga barushijeho gusanga abaturage aho bari, aho bishoboka umuryango ku wundi, bakabapima icyorezo bigatuma n'abatarabonaga uko bipimisha barushaho kumenyekana. Ejo wa Jurusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Impunzi z'abarundi zigera kuri 760 zasubiye iwabo zivuye mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kugeza ubu impunzi z'abarundi zatashe zivuye mu Rwanda zirarenga 1,190. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye iyo nkuru.
Albert Ruremesha yari yahunze mu 2016 uwo mugabo aturuka muri komine Bugabira intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi agishika yabwiye abanyamakuru bari bahari ko anezerejwe cyane no gutahuka mu gihugu cy'amavukiro akizigira ko agiye kwakirwa neza.
Turaryohewe cyane, turanezerejwe n'ukuntu tuvuye mu gihugu atari cyacu kandi nabaje kumara imyaka 5 yose kandi mu gihugu cy'iwawe. Umunezero urumva ko ari ntangere ntego ndabuze ko ndabivuga. Ikitunezereje cyane ni uko Leta y'u Burundi yatwemereye gusubira mu ruhongore nk'uko bamwe babivuga. Igihugu cy'amavukiro nta kindi kibazo kikiruta.
Ubu yahoze ari umwarimu wa Leta asigura kuko we n'abagenzi be bazofatwa biri mu bizotuma abasize inyuma nabo nyene bafata umwanzuro wo gutaha.
Niyanyakira mbere nafise bagenzanje basigayeyo nabo barifuza kuza. Rero ni nakigwa nakigwa neza turavugana ubuhinga bwaraje bwa none nababwira nti narakiriwe namwe n'umuzi abazobakira.
Fanyanda yishimiye nawe nyene yari yahunze yava mu ntara ya Kirundo yashimishijwe rwose no kubona biwe baje kumusanganira ku mupaka wa Gasenyinemba agasaba gufashwa mu mwanya wa mbere.
Nanezerewe cyane bivanye n'ukuntu nabonye inshuti zaje kunyakira. Nishimye cyane suye kubona ubutaka bw'u Burundi. Cico nipfuza nka cyane cyane ku bantu duhungutse mwo duha intango mukaduha ibintu by'ibanze byo guhera ko umushinga w'iterambere. Kandi ikindi nipfuza nuko ntosubira guhuzahuza mpunga.
Salvatore Rwasa nawe ni mvukira ya komine Busoni mu Kirundo nyene yaheruka gukubita ijisho Burundi no guhonyoza ikirenge ku butaka bw'ico gihugu kwa 2018 ukwezi kwa 6/2015. Amenyesha ko kiretse abana babiri yaronkeye mu buhungiro biyongera kuri 4 yahunganye imyaka yose ayifata nk'imvagusa. Atangura avuga icyari cyatumye atakomoka.
Je nkaba nari nahunze ndabye icyuka cyari kibi kitari kimeze neza mu Burundi kubera gutinya. Nagiye mfise umuryango w'abana w'abantu bane ariko no munsi ntashe mfise umuryango w'abana batandatu. Igitumye rero je nifuza guhunguka nuko nabonye ko mu gihugu cacu hari umutekano sesuye. Ikindi kandi nuko atamugambi w'iterambere n'umuntu ashobora kushikako.
Ahamagarira Leta kwihutira gusubiza mu byabo babitwawe na cyane cyane amatongo.
Icyo nasaba Leta nuko cyane cyane yogira imigambi cyane cyane y'iterambere na cyane cyane ku bantu bariko barahunguka, ku bantu bataye igihugu na cyane cyane mu kwiyubaka kubera hari ibintu byinshi bashoboye guhomba. Ego no kubafasha cyane cyane nko mu kubarosa ikintu cy'intango bashobora guherako kandi kindi nacyo bakabatunganiriza nk'utongo twabo barasize. Uravye nk'igihe nk'iyo myaka 5 nk'abantu bamwe bagiye barakoreramo na cyane cyane ko benshi icyagiye kirabatebya guhunguka nuko babwira ngo nta matekano hari kubera baza gutora amatongo yabo ariko barakora ya matongo yabo imyaka 5 yose atakintu na kimwe bigeze bahanya abantu. Rero no munsi bakababwira yuko atamutekano hari kugira nibashikemo bya bintu byabo bagome bavye exploita cyane bayikoreramo.
Rwasa yemeza ko inyuma yiwe hasaza abatari bake bifuza gutahuka.
Wiyandikishije nko muri uku kwezi kazaboneka ciye nk'amezi abiri nico kintu kiriho kirabateza. N'abandi rero bafise imyumvire batarashobora kujijuka bamwe bamwe bivanye n'imyumvire n'ibintu bimwe bange nabumva cyane nk'abo bantu basigaye mu matongo babwira ngo nta mutekano ntibiradadanuka. Beshi nuko bamaze ariko bariho kandi baranitse ariko n'abariko bariga. Rero gushika no munsi rero bafise icyiyumviro, bafise icyiyumviro n'abandi bataronse icyiyumviro.
Olivier Kayumba umunyamabanga yamaho muri ministeri ishinzwe gukinga ibiza ikaba inaraba ivyerekeye impunzi mu Rwanda arahumuriza amaze kuronka ico cyiyumviro n'abatarakironka ko atanu umwe atazotunganirizwa uko avyifuza.
N'abarundi bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u Rwanda arabemerera iyo bifuje gutaha bashobora gutaha. Bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi uretse COVID. Abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira. Umutekano w'abarundi bari mu Rwanda ndetse nk'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo.
Kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika ubu Burundi umaze guhungura abarundi bagera ku 34,000 273 nk'uko ibitigiri by'ubushikiranganji buraba impunzi mu gihugu byerekana. Ababa 244 baje bava muri Tanzania barenga 806,600 mu Rwanda mu gihe abarenga 1400 batahutse bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, 351 bavuye mu Buganda, 56 muri Kenya, 4 nabo bavuye muri Zambia, umwe nawe ahunguka avuye mu gihugu cha Malawi. Mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase haca harurwa impunzi z'Abarundi zirenga 310. Abenshi muri bo bahunze injyane zaturutse ku kindi kiringo cha nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza cateye imari mu mwaka w'2015. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura burimo burasenya amazu y'ubucuruzi n'uburiro buto buto buvuga ko atujuje ibisabwa mu myubakire yo mu mujyi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Aho ni kwibarabara gitirwa amagara y'abantu Avenue de la Santé gushika ku isoko ya Ruvumera muri zone ya Bugenzi hagati mu gisagara cha Bujumbura. Abakozi b'igisagara cha Bujumbura bariko barasambura amwe mu mazu agizwe nayo kudandarizamwo amakiosk hamwe n'uburiro buto buto. Bene ayo mazu nabo nyene barimo mu bisamburira ko kugira ngo barabe ko hari ibikoresho na bikeya bobika kugira ngo bazobikoreshe hanyuma. Ayasambuwe agwiriyemo ayubakishijwe imbaho, ibiti n'ivyuma. Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura busigura ko bushaka gusukura no gushariza amabarabara n'igisagara gutyo ko amazu yose yubatswe ku buryo butemewe n'amategeko ayubatswe hejuru y'imifurege itwara amazi no hejuru y'insinga z'amatara kwategerezwa kubomogwa. Nawe biruko bene ayo mazu bobo bavuga ko barenganijwe, abandi bakemeza ko batigeze bahabwa ikiringo gikwiye cyo kubagabisha.
Mu gihe baje guhindura amasezerano ataragera baratugabisha mu kiringo cyanditswe n'amategeko. Rero twebwe ikete generalose y'imisi itanu, generalose rya kete imisi itanu, none imisi itanu yange ko ndarondo yonja gupanga ariko ubu ndabishyira he ndahombye.
Je uchonzi no kwitura ubutungane kontra yacu ntirahera hajyaranditsemwo yuko mugihe bashaka kutwirukana turavugana mugabo abapfuye kubikora ntibigeze baduhamagara baduhe intumbero kuko iyi ni leta ya twese
bisi iyi kontra bari kuza bakambwira cyangwa bakazana ikaritasi yo kwanira kontra ngabimenya ayo kuza briske magazine babomora fite amakaritasi kandi ndiye reglirma icyo ndabasaba nibakuriza amategeko iyo narubate espace vert Sande Mandela Meri sinari kurinda kuvuga me naje muri Meri turanegosia na Lomer turagraviose tureza bara sinya konta.
Umustanteri wa commune Muha Renovase ndagigaya iyo zone ya Bugenzi irimwo ari nawe ahagarikira ibikogwa vyo gusambura yo mazu kuva kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu, amenyesha ko uzokumva ko yarenganijwe yo mwitura.
Kosha kwamenyesha yuko yabaje wagomba turasaba n'imbabazi abene gihugu kuko turabona neza yuko harabo byababaje mugabo n'ukubitahura kuko kugira ngo ushikire intumbero wihaye utegerezwa gufata ingingo zikeneye kugira ngo uyishikeko. Ututuzu twari twubatswe mu bibanza bitagenewe mu kubakamo, ico gituma twafashe ingingo turabaha kanya gakwiye. Hari haheze nk'iminsi hafi 10 tubandikiye amakete bose kugira tubamenyeshe yuko ibibanza atari byo kubakamo ahubwo ari byo gukugwamo. Abo rero bavuga ko bafite amasezerano n'ubu ibiro biruguruye bazoza hama turabe ko z'ukuri ayo masezerano yakurikije amategeko.
Uwo mutware avuga ko abavyifuza muri abo bazoca barondererwa ahandi bakorera ibikogwa byabo by'ubudandaji.
Abakeneye ibibanza byo kudandaza amasoko arahari, ibibanza byo kudandariza mwo biriho, bagende badandarize mu masoko mbere aho bishoboka tuzobafasha kugira ngo baronke aho bakorera mugabo atari mu ibarabara.
Ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura bwemeza ko gusambura amazu yose yubatswe mu buryo butubahirije amategeko cane cane ay'ubudandaji bizobandaniriza no mu yandi mazone n'amakartie ya Bujumbura. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwishu rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri yashyize umukono ku iteka rikumira ivangura n'ubusumbane. Yavuze ko iryo teka rizafasha kurandurana imizi ikibazo cy'ivangura mu gihugu. Ese ibi ni ibintu bizoroha muri iki gihugu gisa nk'aho gicitsemo kabiri? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibajije Leonce Kizimana, umuhanga muri politike mpuzamahanga.
Ingingo yafashe bizofasha kugira ngo nk'amafaranga menshi ashobore kuboneka afashe mu bintu bitabike byerekeye imbero yereke amoko yereke ibintu byinshi adashobora gukora kugira ngo arabe aba yereke abanyamerika yuko koko iki kibazo ari kibazo ashize ku mutima kandi ashize imbere biturunezere yuko ari ibintu atanguye hakiri kare kwayo yiwe
kubona mushya ntahe Leon Nsakizimana izo nyimbo zifashwe mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwiwe bifise insiguro nke
insiguro nini gose yerekana yuko ari kibazo gikomeye gose atweretse yuko ari kibazo afite ku mutima na cyane cyane urabyo n'ingene yatowe ayeretse yuko abamutoye abirabura benshi bamutoye yabigumije ku mutima ataciye agaciye abita atweretse yuko koko iyo icyo kintu ari kintu afite ku mutima kandi atweretse yuko koko abamutoye ari abantu agati sinzo baheba
ariko hari abakurikirana hafi politiki ya Amerika bavuga ko icyo kibazo kitoroshe ikibazo cy'amoko gifise amamoko kuva kera cyane bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bavuga ko icyo gikorwa kidashobora koroha ku bwanyu icyo gikorwa kizomworohera
ni kibazo kihari kuva ngira ngo Amerika kibaho ni kibazo kitazo koroha urabye ibintu biheruka kuba muri mu kwambere itariki zitandatu uru n'ibintu bitazohera vuba mugabo igishobora kubikuraho abantu bakiriho mugabo igikuru ni uko umuntu abigabanya agatera aje imbere mugabo ndibaza yuko hamwe hojaho bashyiraho amategeko byomera nk'ibifasha amategeko yogikorana n'abashingamateka akaraba ingene bashyiraho amategeko nyine akomeye ayo ntaheza ngo aveho byoroshe nico bituma twizigiye yuko azoheza agasha akorana n'abashingamateka kugira ngo ntagire ibintu by'ingingo gusa ahubwo bibe ibintu bigiye mu mategeko byofasha kurusha mugabo ntibizomworohera bizosaba ko akorana nyine n'abashingamateka n'abanyagihugu bose kugira ngo natwe tumusunike kuko tutamusunitse azohava aca inkokora yibagire bisaba yuko abanyagihugu bose bagahaguruka bakamusunika kugira ngo bamufashe koko ashoboye baba mu ngingo cyane mugukora n'abashingamateka kugira bashire amateka ko nyine atazovaho
icyo ni ikibazo gikomeye cyane rwose mushikirije ko no muri iki gihe nyine hariho abaharanira inyungu cyane cyane z'abirabure bavuga ko ingingo zonyine zidahagije bakaba basaba ko ahubwo n'ibintu byo kwihuta kurusha aho hoho mu havuga ko
iya nibyo abo nibaza yuko barafite ukuri mugabo icyo twibagirana icyo twibagiranaho nuko izi ngingo ariko arafata yerekanye ahahagaze kandi izo ngingo atazifashe hoho ntitwagira naho duhera ni byiza ko adafata izi ngingo turazishyigikiye ahubwo nk'uko babivuga mugabo abantu benshi amategeko niyo akomeye kurusha kuko izi ngingo naho zifashe uwo ni umuperezida yoza agakurikira yoza akazikuraho urumva ntacyo twasubiraho twavuye nibaza rero ko ingingo iyi ni intambwe ya mbere ikurikira nuko azakorana rero n'abashingamateka bashyiraho amategeko gutyo hakaba ikintu kitazaheza ngo kiveho byoroshe
muri izo ngingo haravugwa cyane cyane ko hashobora gukoreshwa uburyo bwotuma abirabure bagira amahirwe yangana n'abazungu kugira ngo baronke uburaro eka amashure ya kaminuza y'abirabure agafashwa eka n'abikorera utwabo bo mu bwoko bw'abirabure n'ubundi bwoko buri kurushi muri Amerika bukaboneraho akaryo ko kuronka nk'imitahe izo ngingo n'ingingo mubona ko zizoshobora gufasha mu kugerageza kugarukana ubungane hagati y'amoko muri Amerika
izo ni intambwe mu zindi bazishobora gufatwa mugabo hariho n'izindi nyinshi kugira ngo abantu nyine b'abategetsi bava mu birabure bashoboye kuronka nabo ikibanza nk'uko abandi bazungu bose bafite ikibanza nyine hejuru kandi baronka ama opportunity amwe kuri bose mugabo nibaza ko igikuru gikomeye cyane kizoba mu burezi nitwaboshimikira ku burezi bw'ugwaruka bidafite uburyo abantu batifisha usanga ugwaruka ruvuka rutagira udashobora no kugira kuja ku ishuri abana bakaja mu ishuri mugaca bagashira hagati hamwe bogira amategeko ashikira ngo ahagateze amashuri y'ugwaruka na cyane cyane mu bantu batifise nibaza ko amategeko ashikiye ngaha yofasha kurusha mu myaka izoza mugabo nibyo bindi byose nibaza ko byokorwa ariko twizigire yuko arico igice azoheza agashikirira koko
Leonce Hakizimana umuhinga mu byerekeye politike yakurikirana hafi politike ya Amerika murakoze cyane gose ku kanya mwa hayi radio ijwi rya Amerika
okay murakoze namwe
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Chuti muduteza matwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gabeyeho. Amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.